Ili ni Sauti ya Amerika. Radio Sauti ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Sauti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu ku kibanza cyacu cha internet aricyo wezitatu@radioyacu.voa.com. Ni wamwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko abantu 44 bishwe mu gihe hari amakuru avuga ko boba bashika kuri 50, abandi barenga 130 barakomereka mu gihugu cya Libya ku munsi wa kabiri w'indwi igihe indege z'ingwano zarasamwe kandi ifungiwemo abimukira ku nkengera z'umugwa mukuru Tripoli. Ishyirahamwe ONU rimenyesha ko abantu 44 bahasize ubuzima, abandi barenga 130 barakomereka. Intumwa idasanzwe ishyirahamwe ONU muri Libya, Gassan Salame, yavuze mu itangazo yashize ahagaragara ko ubwo bwicanyi bushobora kwitwa ibyaha by'intambara kubera bwahitanye abantu atacu bazira. Ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi HCR, ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu ku isi Amnesty International, hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika navyo nyene zari yamiritse ivyo bitero by'indege z'ingwano mu kibanza abo bimukira bari bapfungiwemo. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'ishyirahamwe ONU vyasavye ko haba itohoza ryigenga. Haheze imisi leta ya Libya yemewe n'amakungu igwana bikomeye n'ingabo za General Khalifa Haftar zisi ingabo z'igihugu ku nkengera z'umugwa mukuru wa Libya Tripoli. Leta ya Tripoli yagiriza abo bahanganye ko aribo barashije kubimukira baca muri Libya bagerageza kuja kurondera uburamuko mu karere k'Iburaya. Mu kiganiro muri sanga twatumiye Frederic Bamvuga inyumvira yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Brussels mu gihugu c'Ububirigi. Twatumiye kandi Claude Nkundwa, umuhinga mu vyerekeye gutorera inyisha matati n'intambara ari mu gihugu ca Chad. Turaganira rero ku makuba yabo bimukira. Ntarambiranye, ndabaramukije batumire.
Amahoro.
Ntangurire kuri wewe Frederic Bamvuga inyumvira. Iyo sanganya abo bantu abo bimukira bahitanywe n'ivyo bitero by'indege z'ingwano muri Libya, amakuru mwa yakiye gute?
Na makuru ababaje kubera ko buryo umuntu apfuye aba umuntu ariko arahunga cyangwa umuntu atari ko arahunga n'isi bihonze igice cy'umuntu kuko isigizwe n'abantu. Icakabiri nuko uravye ibyari byabaye ONG MSF bagasemera bati yamara turavye abantu ngende bamerewe aho bari n'intambara ziriko ziraba byo babyiza makuye ngaho bakavaho. Aho rero niho haza icyumviro cy'agahinda kubera ko womenga mwene abo bantu nta muntu abitaho nubwo bari mu ngorane ziboneka zigiye kuza umenga ntibakira abantu ngo bagire umuntu abakurikirana ubuzima bwabo bukingirwe.
Yego, weho Claude Nkundwa, iyo nkuru wayakiye gute?
Yego, nayakiriye n'umubabaro mwinshi kuko ni ikibazo kitari gishasha. Hari ibimenyetso byinshi byerekanye yuko abo bantu bari muzima bubi babangamiwe cyane ahantu hari ntambara ahantu kandi hasanzwe havugwa ibikorwa byo kugira abantu abaja kuva kera abantu bigeze kuba bari no mu mishikirano hagati y'Ucaribia n'Uburaya watwara igihugu cya Libya yavuga yuko akwiye ifashanyo cyangwa amafaranga avuye i Buraya kugira afashe Uburaya guhagarika umuvuduko w'Abanyafurika bajya kubatera akanababwira mbere ati batamuhaye ayo mafaranga abona yuko Uburaya umunsi umwe uzohinduka Uburaya bwirabura. Ni ukuvuga yuko hari hasanzwe hari ibyiyumviro bibi kuri abo bantu baje kongera ubuzima i Buraya hanyuma igihe kiraza igihugu kija mu ntambara abantu babisanga bari mu minwe y'inkozi z'ikibi zigira ubudandaji bw'ubukozi bw'ikibi bwira abantu abaja ibyo amaradiyo arabisemerera ariko nta nyishu n'imwe yigeze iboneka gushika umunsi rero igihugu kiri mu ntambara akaba ata nyishu igaragara iraboneka n'ibisanzwe ntibyantangaje yuko ibintu bibi n'ibyo bishobora kuba kandi n'ubatagikozwe n'ibindi bibi byinshi bizoba mu bisanzwe ababimukira bari muri Libya tuvuga yuko ari abahanzi bari mu menyo y'urupfu umwanya uwo ari wo wose n'ibindi bisumba ibyo bishobora gushika ikibazo rero cyane ni uko atari ikibazo gishasha cyavuzwe n'abantu benshi kandi hariho imizi myinshi ibihugu byinshi bishobora gutora inyishu ariko gushika uwo munsi akaba ata ntambwe n'imwe igaragara yuko iriho gushobora gukura abantu mu byara by'urupfu.
Murakoze. Ngaruka kuri we mutumire Frederic bamvuga inyuvira ni kuko icyo kibazo cy'abimukira abanyafurika atanu umwe umuntu abona muri rusange umuntu afata nkankama na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika na cyane cyane umuryango w'ibihugu bya Afrika.
Burya uravye ingene imiryango y'ibihugu imeze yavutse n'ingene imeze urabona ko hari abantu imiryango y'ibihugu nka bya Buraya ku mugabane wa Buraya ku mugabane wa Amerika usanga abantu yabavuze bati turagiye hamwe babafise intumbero iboneka irashe atari ibyo gufyina kubera ko bafise ibibazo bagomba gutorera umuti. Kenshi ibintu bagomba gutorera umuti ni ibibazo bijanye n'umutekano, ni ibibazo bijanye n'ubudandaji, ni ibibazo bijanye no kwiteza imbere, ni ibibazo bijanye n'ubumenyi, ni ibibazo bijanye navuze kwa kurwaniriza umwasi hamwe. Mugabo ugasanga uko isi yubatse abantu bo muri Afrika turarondera gukurikira izo nzira z'abanyaburaya tutize neza nkumbure yuko ibibazo by'abanyaburaya bisa n'ibibazo by'iwacu ndaherane ko kibazo ndetse iki kibazo cyitwa cha demokarasi urabye demokarasi amabizana mu bihugu bya Afrika n'ibyiza izana mu bihugu bya Buraya kubera imvo zitandukanye ni ibintu biboneka ibiro byo kugira imirwi mfate imirwi ibihugu bijya hamwe ndavye Afrika ibihugu byo mu burengero urabye ingene bakoze bakirukana uyu mu president ya Jame urabye bakaje hamwe bagabishikako urabye ibihugu bya Afrika yepo Sadek uravye ibyo bakora ukaraba Afrika y'ibihugu byo mu buseruko ukaraba ingorane bafishe ukaraba ibihugu ubumwe bwa Afrika ukaraba ingorane bafishe kandi n'ubushobozi buke bwo gutorera ibibazo byabo n'ucubona uti bamwe bagira hamwe niyo mana yo mashira hamwe nk'agakuku nkumbure batize neza ibibazo bafishe cyangwa batize neza yuko bafise uburyo bwo guhangana n'ibyo bibazo by'iwabo. Bavuga ndi iwacu rero ni mundi tegereza iki kibazo turimo turavuga abanyafurika baguma bapfa bagwa mu mazi baze muri Libya bagirwa baja Afrika irabizi ariko Afrika ntishobora nta bushobozi ifise cyangwa nta gushaka ifise kugira ngo bashobore gutorera umuti cyo kibazo hanze isi.
Ego reka turabandanya mu bibazo bizakubazwa n'abatwumviriza. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Thomas uratwumva?
Ego ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ni Bujumbura.
Ufise ikibazo kubatumire cyane cyimviro?
Nje ani nagomba kugaruka kuri oni turaze inguvu ifise ariho agahaze kuko umenga oni abatware bo mu bihugu bitandukanye bahurikiye mu ishyira hamwe mpuzamakungoni haraho menga ingingo zifatwa na oni nta gaciro baziha ukamenga nibo mbere bo basumba oni aho kubona ku rwego oni ari kintu bo bahuriramwo kishobora kubahanura ku buryo bashobora guteza imbere demokarasi cyanke ubutungane cyanke amahoro mu bihugu byabo. Nkavuga uraze nk'abantu bagenda bahunga bahunga kubera iki? Kubera amareta babarimo atabayitayeho ineza abanyagihugu babo ugahura baraburaniwe bariko barahunga bagaza bahura n'ivyo bibazo byo kugwa mu nzuzi mu biyaga bariko barahunga ibyo oni yabari fisi ngubu ushobora kuvuga ikintu abatware bakacemanga bakacemera babagendera ku rutonde rwo gusasagaza amahoro mu bihugu byabo. Hama nkavuga nti oni kintu yoshira imbere yoshiraho inguvu zikomeye ku buryo oni itanze itegeko abaperezida cyanke abatware bahurike mu ishyirahamwe mpuzamakungoni bayumvira ku buryo iba umuhanuzi koko n'ahandi bavuga gusa bigaherera aha ukamenga nta muperezida yofatirwa ibihano na oni kubera yakoreye inabi abanyagihugu ba atwara utumenga oni iriho nk'igishusho gusa. Ejo novuga nti nibarabe n'abaperezida batwara mu bihugu byabo bagerageze ubahirize ineza y'abenegihugu batwara kuko iyo uri kurarobanura amacakubiri n'ibindi imbyane n'ibindi bituma haba abantu bahunga bese
murakoze
batari bategerezwa guhunga.
Turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Yego
yego Pilgrim nawe nyine ari ku murongo wa telefone uratwumva?
Ndabumva cyane ndabumva cyane.
Uhamagaye utumbereye he?
Ndi mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa mu Minembwe.
Ego ufise icyumviro cyanke ikibazo?
Ntabwo maze kubwirwa icyo reswane nyine ku mbuga mwanditse hejuru y'ikibazo cya Libiya.
Alo?
Ese kuvuga ngo igisirikare cya Libiya aho indege zigeze mu mujyi hagati wa Tripoli kuvuga ngo irasire abanyekambi niba zagenze gute?
Murakoze. Reka umutumire Frederic abamvuga inyumvira mwa mwishura.
Nanze ni ishu nanze nkenguruke ndetse imbugo y'uwo mutumire ari Bujumbura uwo muntu yagize icyumviro ndase ni umwunganira mvuga nti ibyo avuga ni iby'ukuri. Nukumva neza ko oni itera isaza tuvuge ku ibintu biri kuko oni akamaro kayo kari gukinga amatati mu isi mugabo uyu munsi amafaranga menshi yayo agenda mu kugwana mu ingorane zamaze kugwa inkumbi zaguye mu bihugu niho bagenda nk'abatabazi kandi babwiza gukinga yuko intambara ziza mu bihugu waruniyo baje ngo gutabara raba imyaka bamaze muri Kongo raba n'igitigiri cy'abantu bangana ibihumbi hafi 20 ariko warabe n'icyo bamaze muri Kongo ntakiriyo. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri ni uko uyu munsi ni ihuriro ry'abantu mugabo burya barafise ingene batwagwa icyo Amerika ishatse muri ONU kiraba. Wibuke ejo bundi uyu ntuzenya perezida wa Amerika burya ibi bintu by'uko bigico kibazo ngo ari ikintumwa muri za Libya ntabyashaka kubera ko izo ntumwa zizosanga bariko bamenya uwabigize urya muntu ariko aratera muri Libya nawe ashigikiwe n'ayo makungu ugasanga rero ahanini tuboshwe n'ibihugu bimwe bimwe bikomeye bya rutura bidashaka kwingorane zijya habona cyangwa zitora umuti kubera ko bafise inyungu kuri uwo mu president abariko arabigira cyangwa wundi ariko aratuma ibintu byononekara. Icyo ni kibazo cya mbere. Kibazo cya kabiri yavuze nibijyanye n'iki n'ibintu bijyanye nuko abantu babahunga bahunga kubera iki. Yavuze neza ati ni kubera abakuru babo batariko bararondera guha inyishu abanyagihugu bafise mugabo kandi njyewe naje ngacangenda kure yaho nkasimbiza nkavuga nti kuki abo bakuru bihugu bigenza uko no kubera bitabavuze ONU idashobora kubatera igitsure bagira ibyo bashaka bitwaje ngo twarikukiye ukamenga kwikukira bisaba birabikura rekura ku mukuru w'igihugu yica abantu biwe atoteza abantu biwe iyo mura abantu biwe nakurya mu rugo umuntu umugabo yovuga ati je nari kukiye mu rugo rwanje rije ntanga amategeko mugabo yashika mu nzu akabaho umugore agakubita akabaho abana agakubita ntasume ntaguri impuzu ntatangi koli ntagira iki ntatangirasiyo
kuri ico kibazo naco yego
gasanga rero mu gihugu mu rugo abantu bose bari barafise ubwoba bwo kubona uwo muntu yigenza uko twebwe natwe niyo ndwo abanyafrika bakuru abanyafrika benshi twebwe turi muri urugo ruhande aho runi rorera igatinya kufata ingingo nyayo ariko bagoma yidoga ngo
moya tubandanye yego yego
ama declaration amatangazo nawe nabakiza abantu ahubwo abari kara intege bari kora bikora
urakoze tubandanye ku mirongo ya telefone Innocent duteya kamo Innocent ahuri irindi zina allo Innocent Innocent turamutakaje ku murongo wa telefone ka tubandanye iki kiganiro turiko tuvuga ku bimukira muri Libya igitero by'indege z'ingwano byahitanye abashika 44 abandi barengije na 30 barakomereka aho hari ku munsi wa kabiri ikibazo gikomeye cyabo bimukira bava mu karere ko muri Afrika munsi bugaragwa bwa Sahara bagerageza kuja kurondera amasumo no kurondera ubuzima bwiza mu bihugu by'Iburaya bagashikirwa n'ivyo bibazo kenshi bagaherera muri Sahara abandi bagaherera mu Mediterranean abatahereyeyo nabo bakaba bari mu bibanza bapfungigwemo mu gihugu ca Libya. Nze kuri wewe Claude Nkundwa baravuga ko benshi muri abo bimukira bari muri ico kibanza cagizwemo ivyo bitero by'indege z'ingwano ngo ikibanza barimo cari cegereye bapfungiwemo cari cegereye ikibanza kibikwamo ibigwanisho cumwe mu migwi itwaje ibigwanisho ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli ngo bakaba bakoreshwa kugira ngo basukure ibigwanisho bimwe ngaho ico kintu kubashira hafi y'ivyo bibanza bigirwa n'iyo migwi itabafitiye inyungu zabo ku mutima niki ubona cokorwa kugira bapfume babimura babakure hafi y'ivyo bibanza birimwo ibigwanisho kuko harimo ibigwanisho iyo migwi ikitana mu mitwe ntizorobandura ntizoraba umusivili utari umusivili
ubwambere mugenyi kiniki umwe wese avuga ikintu kimworohereza nimba ari leta ivuga gucyo canke nimba arabayibona biracashushe ariko muri kino gihe umwe wese agerageza kuvuga ibintu bimworohereza ariko reka tuvuge tuti muri gihugu cya Libya uko ibintu bimeze uyu munsi ni igihugu kitagira intwaro hanyuma kandi ikaba igihugu kicamo abantu barondera ubuhungiro baje Buraya hanyuma Uburaya na Libya bigakora kugira ngo abo bantu bagume muri ico gihugu. Icyo kibazo gikomeye cyane rwose. Uyu munsi nta mugwi n'umwe mu migwi yose igwana muri Libya, Libya yamaze guta kontrole, nta mugwi n'umwe ufise kontrole ihagije. Nimba bimeze gutyo rero, naho woba hari umugwi utwavuga yuko witwa ko ari uwa leta, kawucikiwe n'amakungu, urafise uburyo bwo kwitwara nk'umugwi nyene ugwana, ugakoresha abo bantu nk'inkingo. Ukabashira ahantu ngaho nyene kugira ngo abandi bagwanyi baza bashobore kwatinya nimba hari ibyo bimenyere bakingira ibyo bashaka byose ninda bizi ko batobashira naho bashobora kubica nyene kugira ngo amakungu acavuze induru hanyuma ashobore kugwanya iyo migwi bariko baragwana. Ni gihe cy'amatatu, ni gihe cy'intambara, ibintu byose birashoboka ahubwo niba ikibazo kinini ni kuvuga tuti kubera iki uburaya Afrika niyo afrikane n'ibihugu byinshi bizi yuko abo bantu bava mu bihugu byabo atakintu na kimwe kirakogwa kuva aho iyi nkuru itanguye kuvugwa no kuvuga mu gihe CNN itangwa kuvuga yuko abantu bafatwa nk'uko atari abantu atagihugu na kimwe kirakora ikintu kigaragara cyo kujya gukura abo bantu ngo bashire mu kindi gihugu. Ikibazo kini kubera iki niyo afrikane itaravuga iti reka abantu tubakure muri iki gihugu kitagira ubutegetsi tubashire mu gihugu twibaza ko gishobora kubakira. Hari ibihugu byigeze kuvuga biti turiteguye kubakira mugabo ibintu byahereye ngaho nyine nibaza yuko aho bobashira hose haba kure y'amakambi canke aya migwana mu gihugu cya Libya cyose ni igihugu atamuntu n'umwe yashobora kujayo arindiriye gukingigwa canke ubuzima. Je nibaza ikibazo bakwiye kwishyura abantu abo bantu nibagende babarondere bose Nations Unies Europeen iyo afrikane babakure muri Libya babashire mu kindi gihugu kandi bace bashiraho novuga bashireho bafata ingingo zigaragara mpuzamakungu zo kugara yuko abantu bagasubira kujya kwiyahura baca muri icyo gihugu.
Urakoze Innocent aragarutse ku murongo wa telefone. Innocent uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina huri?
Ndiga mukanyosha Innocent wena
uvise ikibazo icyumviro
ikibazo amwe n'icyumviro.
Yego.
Ego icyo nabona ni ukusaba ONU itohoze abakoze ayo mabi bakamenyekana hano bagahari kuko barabona ko bagiye gutera ahari abimukira impunzi kandi ubona zigoye kandi zitorohewe. Nta mikino bisaba yasaba yuko bubashyira ahantu hatekanye cyangwa basaba ahantu abasirikare yuko baza barabarinda kugira nabo agateka kabo gasingirwe hama bakatohoza abakoze amabi nabo bagahanwa kandi bagakurikirana bakareka guhohotera kirimo umuntu.
Murakoze. Dufise kandi Frederico ku murongo wa telefone. Frederico uratwumva?
Yego ndamwumva.
Uhamagaye uri he?
Ariko cyo
gisagara cya Bujumbura
ko abantu
ba Frederico mutumire reka n'undi musa nabitiranwa aduhamagaye ku murongo wa telefone yitwa Frederico. Frederico bandanya icyumviro cyawe.
Kibazo muriko muravugana sinzi ko muriko muvugana kugira kije gatya kazi na muntu
turiko tuvuga ku bimukira abanyafrika bishwe ku munsi wa kabiri mu gihugu cha Libya ku mugwa mukuru Tripoli bahitanywe n'ibitero by'indege z'ingwano mu kibanza bari bapfungiwemo.
Twagomba kunegura iyo ngendo y'abantu bamwe bamurumva ba hohotira gatya kazi na muntu hanyuma tukabaza nta kuntu abantu bakora ibintu nk'ibyo yuko bo zabarashyikizwa amasentare mpuzamakungu akaza arabakurikirana. Hanyuma ndi kwico nyine urumva nagire mvuge ayo masentare mpuzamakungu urumva nabazarareka kwigi cyanke inyabimigwi yawe nigeje hagati y'akazi na muntu niba bazabarareka yuko ibintu binda kuyanga niba bazabarakora ibikorwa bajejwe kukubera urumva ni hajye urumva abantu benshi urumva bace baza barakora ibintu bigira bwa bugabo bwigaba bakaza barahohotera abanyagihugu bato bato kandi urumva umashyira hamwe yaba ari ngaho oyi sinzi twibaza yuko amashyira hamwe abaho cyangwa nk'uko atabaho urumva tukabura icyo dufata n'icyo tureka amashyira hamwe umva yasoda amatangazo gusa adashobora gufata ingingo twaravuze urumva icyo amashyira hamwe ubu icyo asigaye arazara ko nuko urumva twasaba yuko iyo zagerageza kuzagarukira abanyagihugu kuko urumva nk'akarorero haba mu bihugu byinshi duhereye mu ikamere washaka haba naha mu Burundi naha mu Burundi rabo najya ari hijejo haheze umugu wa ONU jejo gatya kazi na muntu hari hicho wavuze ku bijyanye na gatya kazi na muntu kagumaga hungabana twagombora gusora urumva yuko bazorava mu majyamba akaza arashika mu biko mu bikogo urumva bagafata ingingo ruhashumva bakabikora bakaza barahanwa kurumva ntibikora urumva abantu bose urumva ntuvuge nk'uko bavuze ati n'inzara zo muri leta bakoze urumva niba ariyo teo saba bari abantu bamwe ngo babikora niba ariyo babafata bagahanwa bimwe by'akarorero urumva niba bazaba bariko baradukurira neza twebwe abanyagihugu hama. Murakoze cyane Imana ibahezagire.
Murakoze turabashimiye ku kiganiro ku cyumviro n'ikibazo mubajije reka katubaze umushinge ntahe Frederic bamvuga inyumvira cyaje byibaza ko byibaza kwiki
icyo ndi muvyibaze ko ari ntanguye kwishura uyo inosa cha Frederic nawe acarabaza somo icyo ndi buvuge nuko ndiyumvira nk'ubu ibyo ariko biraba muri Libya ibiba byoshikira ariko birashikira nk'abazungu wibaza ko isi biri kwiragira gute isi biri kwiranyiganyiga kubera ko bavuga bati shiri ubamenye mugabo acaza rero ibyo bica bizana ikindi kintu ngene isi yumva abirabure buryo abantu babirabure barafatwa nk'abantu koko ku buryo bapfuye umenga ntacu urabe intwaro ziguma zikurikirana iwacu zica abantu ku munsi kandi abazungu baba bazi ko ariko barica abantu kandi bakagira amabwirima y'amatohoza mugabo bigarira mu matohoza kandi bakavuga neza bati uwica ni naka ubigira ni naka mugabo bigahereraho ndabisigura iki babisigura ko Afrika ubutegetsi bwayo ntiturategera icyo tumaze nico turi bukore ningene abantu batubona ningene tuboneka ningene abantu badufata ningene twifata ibyo nibyo bibazo mu bisanzwe byabwirizwa guhanga abantu b'abanyafrika kuko ndasubiramwo iki kibazo kiriko kiraba muri Libya iyo kiba kiriko kirakurikiranwa kiba ku bantu b'abazungu ndibiba bimeze uko isi bihayahagurutse ni kuko isi dahaguruka kubera ko ari abantu bariko baragirwa baja ariko abantu bariko baraburyo baja niyo bava bamwe bavuga bati oya nimugume ngaho n'abandi bakavuga bati nimubasubize iyo baje bava cyangwa imbara y'igihugu mubashiramwo erega byose ntibishoboka igihugu kivuga kiti nibabazani wanje ni gitutsi kuri abo baperezida bafise abo bantu bariko barahunga cyo bavuga bati wangaye ni nka kurya mu rugo ndasubiramo gutanga karoro ku rugo umwana yo gutoroka akagenda kwibera ku mubanyi kibari gitutsi wawe uwo mwana uzo mutoteza maka kandi afise igituma avangahi wawe
yego
ikikurikira ni intango y'ibibazo bya Libya none ibibazo bya Libya byarizanye Libya ko cyari igihugu gitekanye Libya ko cyari igihugu kigendwa Libya ko cyari igihugu kigihambaye cyari gifite umukuru w'igihugu atinyitse azwi makungu binyende yamwishe iko kibi byose biriko biraba ni nkurikizi y'urupfu rwa president Gaddafi ninde yamwishe ninde yashaka ibi mbega ibi biriko biraba muri Afrika ni bande babigira bashaka yiki iki hari cyo Afrika iratunze mwasigurira gute ingene Afrika itunze kuraho igacigenda igakena kuraho igakena uburongozi igakena ibitunga abanyagihugu igakena ibintu byose byo tuma umunyagihugu w'umunyafrika amererwa neza mugabe buraya uburaya ntibutunze nk'Afrika mugabe abanyagihugu babamerewe neza bakwizwa kubera iki kubera ko barategereye icyo bari ningera bwirizwa kwifata mu bintu kugira ngo babe abantu bubahirize ikiremwa muntu bubahirize amategeko kandi bacubahirize n'amategeko
bagenga
n'amashira hamwe
murakoze
wakire ibyo ntibiraba
yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Fidel uratumva uhamagaye urihe
Kigali mu Rwanda
yego ufise ikibazo icyumviro
kuko kigeze iriya ari mukira yabari mu bafungiye hari yabari ko batangi wabo uri abanyaba abantu bafata abantu bari mu nkambi ya batayo so mu ngi yaba mu bose cyangwa ariko kwicwa kuriya
ufise kibazo none
ndavuga ngo babafata bakabafunga kugira ngo abasubize iwabo mu bihugu iwabo w'abaturutse mu bihugu byabo
murakoze mwo mwishura Claude
sinumvise neza ikibazo cye
ngo ni kuki bafata bajya bayimukira bakabafunga aho kubasubiza mu bihugu byabo abavuga sinzi abari bo wowe ubona ari bande bo bimura cyane bakabasubiza mu bihugu byabo
ikibazo cyiza cyane reka tutangwe nk'uko natangwe kubivuga ubwa mbere iki kintu cyabimukira baca muri Libya baja mu Buraya sigishasha ntigitanguranye na crise yo muri Libya camye yo kuva kera ari naho nigeze kuvuga yuko Perezida Kadhafi yigeze gusaba uburaya ko umwe amahera kugira ngo ashobore gukontrola iyo muvuma, ababwira yuko batabigize uburaya bushobora guhinduka ubwirabura. Bamuhaye miliyari z'amadolari zishika zitanu, yasabye miliyari z'amadolari zishika zitanu igihugu cy'Ubutaliyano cyakoranye nawe cyane, uburaya bwose bidahera bwaramufashije arakora uwo mugambi uko yawuvuze. Kandi n'igihe bamutera yavuze ati uko muntera mumenye neza yuko nkava murashobora kubabara kubera Abanyafurika bose babahererako. Libya rero imaze kuja mu ngorane, hace haba imigwi y'ingozi z'ikibi zikora ibikorwa byo kugurisha abantu no kubagira abaja. Iri muri Libya, nyene yikinga agahumbezi kuko atareta ikiriho, hanyuma bakorana n'iyindi migwi y'Iburaya na cyane cyane mu gihugu cy'Ubutaliyano, nayo nyene ikora ibikorwa nk'ibyo, bakaza barabatora rero babagurisha mu Buraya, mu Butaliyano n'ahandi ruhinduka urudandazwa. Igituma babegeraniriza hamwe kenshi bakabagurisha muri Libya, hari ibinyamakuru amatohoza mwamwe avuga yuko mere umuntu muri Libya bamugurisha amadorari amajana ane nawuzi ay'abanyaburaya babagura. Kubegeranya rero urumva ni kugira isoko, abo bantu bavuye mu bihugu kenshi bakunda kuvamo, ibihugu bya Sudani, ibihugu bya Ethiopia, ibihugu bya Senegal, ibihugu bya Afrika del West, ibihugu byo byegereye Sahara, washaka ibihugu by'iwacu nka Congo, Burundi n'u Rwanda n'ahandi, biterera bagenda za Tanzania, Zambia, Afrika y'Epfo n'ahandi. Ariko ibihugu byegereye hano nibyo bibanda n'abantu bagenda ari ibihugu byinshi tanga bifite ingorane zihagaze ku butunzi, intambara n'ibindi, aho usanga abantu bibaza yuko bari hafi bashobora guca muri Libya bagashika muri Buraya ubuzima bukoroha. Kubashyira ngaho rero babagize n'ubuguriro, babagurisha muri Libya, bakabagurisha no mu bihugu by'Iburaya. Nibaza gushika uyu munsi igihugu cya Itali cyaramaze kwibona kirageza kubikora ko baranabipfa n'Ubufaransa n'ibindi, ariko nta nyinshi baboneka. Mu ijambo rimwe nyiraje kumwishyura w'icyo kibazo ciwe, abantu bahindutse ibidandazwa, babegeraniza hamwe kugira ngo babadandaze. Naho abashyirahamwe hagati y'akazi na muntu agerageza kuzaraba ko ibyo bintu bibandanya hagati muri Libya, biragoye gukontrola kuko si igihugu gifise intwaro, bibandanya biba kandi niba atayikozwe nta na kimwe kizobihagarika, kuko ingorane ziri muri ibyo bihugu navuze zirabandanya nta nyishu ikiratogwa mu mareta y'ibyo bihugu. Kandi Libya iracyari mu ngorane, kandi Buraya buracyafise ayo masendika agura abantu, kandi Buraya inyoropeye iraturi nishyu
tubandanye. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kibazo cy'abimukira abanyafurika nyuma yuko abashika 44 bishwe mu gitero c'indege z'ingwano i Tripoli muri Libya, mu gihe banza bari bapfungiwemo. Mutumire Frederic, hari umwe mu baduhamagaye yavuze ati ayo mashirahamwe nka ONU, umuryango w'ubumwe bwa Afrika birasohora amatangazo bikiyamiriza ibintu nk'ivyo bibaye nk'abo bantu bishwe, mugabo ntibibishyire mu bikorwa na cyane cyane ngaruke ku muryango w'ubumwe bwa Afrika. Kuguma basohora amatangazo nk'ubu bavuze ko bashaka kuba itohoza ryigenga, ntibavuga uzogira iryo tohoza, ivyo bivuze iki?
Bisigura navuze neza kare ntibisigura ko ari intege nke bafise cyangwa gushaka guke bafise. Ibihugu navuze nti na irishyirahamwe ry'ibihugu by'Afrika yo mu burengero barafashe ingingo barirukana umuperezida yananiranye, bo baramwirukana. Kera i Burundi iyi komunote y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ndetse itaranabaho barigeze kugira inama barafatira ingingo u Burundi baradufatira ibihano kugira ngo intwaro yari ije musumugirano ihagarare, abantu bicare baganire batore inyishu. Hanyuma ONU akamaro kayo navuze ko ari ugukinga amatati mu isi ubwa mbere na mbere, hanyuma cya kabiri ari ukuza kugwana kugira ngo amahoro agaruke mu bihugu amatati yadutse ariko ibihari nuko haba gukinga ntaco tubona kirimwo haba kwa kugwanaho baduhadutse amatati ahubwo havamwo ibindi bintu birudandazo rw'ibihugu birumyikamwe nabo bantu nakubariye ndi burya Kongo urabye abasirikare ba MONUSCO bamaze imyaka 20 twavuga ko bamaze ibyukuri ukaraba abantu bari muri Somalia abasoda bari muri Somalia Somalia twavuga ko iri kirateri imbere cyangwa iri kirateri inyuma ibyo byose ni bibazo mu bisanzwe isi yabwirizwa kwibaza niho rero amashirahamwe yabwirizwa kwinegura nibaza ni buryo umuntu mu gutera imbere ari inegura akumviriza nk'ibituba turiko turavuga abantu bakumviriza bati mbega abantu batubona gute burya icyo twatumye icyatumye tubaho turiko turakirangura cyane turangura ibindi rero ugasanga abantu abo gacitse amashirahamwe kurondera ubuzi kandi ufitiye akazi yumvise ingorane aziri inaka bimuraza adasinziriye ka arashinjira ukuri kwamye amadolari ashyira ku mufuko hanyuma abantu bakazavuga bati me dukora iki reka tuze turagira amatangazo uribuka ingingo zafashwe muri ONU mu zifatirwa u Burundi no kunyeka abapolisi amajana 2028 byarabananiye Union African iravuga ngo tuzorinyika ngo basize 5000 byarabananiye nuko vuga ingingo zabo babazize ntibaba bazize byanira gushyira mu gishyira mu ngiro byanira gushyira mu ngiro no kuvuga nta bushobozi bafise ata bushobozi bafise kene kitagira ubushobozi kiravaho kigasubirwa n'ikindi gishobora gutora umuti w'ibibazo byabiriko biraza mwizi navuze akarorero ni ku mugabane wa Buraya amashyirahamwe yabo arazi kwicara agatora abantu babikwiye bagatora imiti ibibazo bibahanze
reka tubandanye
yego usanga ni bagenzi ni inshuti ni banaka ibibazo bihanze ibyo bihugu nta namwe bitorego umuti ahubwo bitera bikomera n'umuko byari bihari ni kuvuga aho tuba gutera imbere bwa dusubira inyuma abandi bariko baratera imbere ikibazo uti bwa abandi batera inyuma ko dutera inyuma abandi batera imbere tuzohurira he
reka tubandaje muri cyo gihe nkurikije ivyo mwariko muravuga kubera kumbure amareta muri Afrika tariko arafata ico gibazo nkankama usanga amareta y'Uburaya imigambi ya y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubu no gukorana niyo migwi yitwaje ibigwanisho muri Libya yoyo ko ibihugu by'Uburaya bishaka ko abo bimukira bataza mu bihugu byabo ko byateye ibibazo mu bihugu byabo ku banyagihugu badashaka abo bimukira bavuga ko baza kubatwara ubuzi no kwibeshaho bagahindura n'uburyo babayeho kuba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yo migambi ya gukorana niyo migwi yo muri Libya mukubuza ko abo bimukira bajabuka ibahari Mediterane kuri abaje kuronde ubuzima bwiza iburaya bigatuma baca bagwa mu minwe izo yo migwi inkozi zikibi nkuko yari karabivuga Claude kuvyerekeye akarere ka Afrika niki hebo kora kugira ngo babone kwico kibazo ari kibazo cabo ko abanyaburaya bo bashaka kwawe bimukira batazi wabo nico yituma bakorana niyo migwi yitwaje ibigwanisho muri Libya we Claude nkundwa
nakoze cyane ubwambere mbere mere kwica nyine yo kuvuga cyo kubona ubumwe bw'Uburaya abo hitamwe gukorana niyo migwi yitwaje ibigwanisho kugira ngo bashobore kubagumiza mu gihugu cabo kuko abanyafrika babuze inyishu yo ku bantu babo twavuga yuko ni urumuntu uri nkabo wabo bagomba kubatahura uvuga uti ko abantu bahebwe n'ababo reka natwe twe twikingire muri ubu buryo biba byose abantu bacu ariko icyo kiraza twibutsa neza yuko tuza gusanga neza kiza kutwereka ko ubumwe bw'Uburaya uko bitubwira yuko gutahura ijyagataya akazi na muntu ubuteye imbere hariya haye bigaragara by'ukuri yuko atari byo na n'ibintu bikiri inyuma amacakubiri y'urukoba araboneka mu gihe nk'icyo ahandi ho bogiye bakagira bati ko Afrika ikirondera uburyo itorere iki kibazo inyishu reka tuje hamwe dushobore kuronka inyishu ihagaze ku masezerano y'agateka akazi na muntu kuko ingingo ya kane iravuga yuko ata muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja uwundi ibyo nibo babitwigishije ariko turabona ko atari byo bikoreraje mu ngiro ngatse muri Afrika naho nibaza yuko ikibazo nibaza yuko cyagaragaye kuva kera Afrika ariko uko ibayo kuva abakoloni baza ni umuntu afise umugozi mu ijosi akabamanitse ku giti akagomba kwikuraho mu gatagira ahagarara umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Thabo Mbeki yigeze gusaba inyafrikani asaba ko boshyiraho umugambi wo kugwiza ubutunzi mu bihugu kugira ngo abantu bareke kuguma biruka mu bindi bihugu kurondera amaramuko azana ikintu bita Nepal ariko Nepal byarase kwikora na gatoya biri ngaho biri mu mpapuro byanananiranye muri iki gihe nyine vuba cyane kubera ibibazo byinshi biza bisaba uburyo bwa inyafrikani wararongoye inyafrikani Perezida Kagame umukuru w'igihugu w'u Rwanda niwe yagira ati reka rero turabe uburyo dushobora kuronka amikoro y'iwacu kugira ngo dushobore kuronka uburyo bwo gutorera inyishu ibibazo biduhanze ikibazo cy'abimukira kiri mu bibazo bimwe bimwe byakanguye abanyafurika kugira ngo barabe uburyo bugaragara kandi bukomeye bushobora gutora inyishu ihambaye ubwa mbere hari ikibazo cy'umutekano muri Afurika nzima aho usanga amataka ariko arasambura abantu akaba abantu baguma basanzara ari naho hava uko kugenda mu bihugu batabakira hariho ikibazo cy'ubutunzi cy'ubukene cy'urugaje Afurika kandi ifise ibikwiye byose ariko kandi igihe cyose bashaka gutora inyishu bagasanga bakenera gusaba amafaranga mu bihugu by'Uburaya icyo kibazo n'icyo cyaricaritse hamwe ibyo bariko barakora uyu munsi turabona yuko bisa n'ibitera by'imbere gato ariko kandi turabona yuko hari ibihugu byo muri Afurika bisa n'ibinana ariko ubwiye kura umwanya bishobora gufata nibishobora gutora inyishu y'iki kibazo kiri mu munsi kuko kirihutirwa nibaza yuko bakwiye kwicara bagatora inyishu yihuta
katubandanye
bashiraho imigambi ishobora gutora inyishu irama
urakoze ku mirongo ya telefone Emmanuel aduhamagaye Emmanuel uratumva
ndabumva rero miro neza izi rya Amerika
uhamagaye urihe
mbanje kubasuza kandi nshimira no mutumirwa mwadutumiriye kugira ngo abashe kutuganiriza kuri icyo kibazo cyabaye muri Libya
yego dufise babiri abatumire
abafite ikibazo kigira giti ese ko leta aba ari izi izi kugenda bikontororwa muri icyo kiri cyayo imenya indege zigenda ese leta ya Libya yo isabwe iki cyangwa se bayibajije iki kuri icyo kibazo cyabaye mu gihugu bigatuma abantu bicwa izo ndege ntizikurikiranwe ese izo ndege ni ukuvuga yuko bitari izizi zaturutse hanze ya Libya cyangwa izo muri Libya z'ubwanwa zari zigahohotera abaturage cyangwa se kuki babashyira mu nkambi ntibongere ngo babasure iwabo abo bantu bajye gufasha imiryango yabo kuko n'ubundi bo bagiye babagiye gushaka amaramuko nyuma y'ibyo bakora iki uwo mutumirwa dufasha akadusobanurira murakoze
reka umutumire Frederic bamvuga inyuvira abishure mu mwishure
yego uwo muntu urumva ko ntiyadukurikiye kuva mu ntango ariko icyo umuntu ari mu bimenyeshe nuko muri Libya harabaye ikibazo kuvaho president Gaddafi afiriye kandi nkuko Claude Ali yabivuze yari yavuze neza ko iki kibazo cy'abantu baza barahaca bagenda iburayi ari kibazo kandi baguza kumufasha kugira ngo babitorere umuti atari ko kandi batamufashije n'ubundi uburaya buzomerwa nabi burya mu nyuma aho kuronka inyishu abonye ibyabaye yarishwe uharaba leta ihari ni leta idafise inguvu ubu rero hariho umuntu umugenera yitwa Khalifa afutara arimo arafata ibintu mu ntoke avuye ubuserukiyo yarari arimo arondera gufata igihugu ubu arimo aragwana agwanira Tripoli rero abo ingwano indege z'ingwano ziriko zirakora hariho abari mu ruhande rwa leta hariho abari mu ruhande rw'uyu muntu ariko arahatera agomba kuhafata wowe uwo muntu ariko arabaza wumva ari indege wundi yoza kuvuga ngo uruhusha rwo gutanga indege gukurikira iby'indege oya ni ntambara iri kwiraba ariko ikibazo kihari ni ikibazo cy'abo bantu babirabure bariko barahunga bahunga ibiba mu bihugu by'iwabo bashitse muri Tripoli bace bagirwa abaja bagakoreshwa ibidakoreshwa abantu hanyuma hakabura usemerera kandi ikibazo kizwi n'isi nations ni kizi inyu afrika ni kizi
abantu bose bakizi mugaba akabura abantu baza gutanga inyishu ibereye bamwe bibaza bati wo basubiza iwabo navuze ni kwasubiza iwabo nibyo shobora kubera ko barahahunze ko bajya niburaya nabi buraya bavuga bati abantu nibagumiyo ntibazi no kuko babaje kutugora baje kutwagaganya kandi barakoze ibitari bike mugaba ikibazo ni inyishu yobiyiye inyishu mu bisanzwe ni inyishu y'abantu b'abanyafurika bonyene abanyafurika turategera ico turi turategera ingorane dufise turategera ingene isi tubona turategera ko dufitunze turategera ko dufise ubwenge bushobora gutuma twitunganya kandi abantu bakadusonera icyo nicyo kibazo nyamukuru cyokorwa rero icyokorwa nuko bwa mbere habwirizwa kuba umutima runtu w'ubutegetsi muri Afrika utegekera bose utarabumugwawe kuko wemeye gutunganya igihugu ni igihugu kitagira abandi abanabariya kitagira madini kitagira intara ni igihugu bwiza gutunganya kandi mbagiye hamwe naho babwiza gutegera yuko babwiza kwiga ibibazo biri mu bihugu byose na cyane cyane ibyo bakunda guhurira ko bakabanza kubuterera umuti ubwa mbere
ze dufise kandi councilor uratwumva councilor nti tumufise ku murongo wa telefone dufise ri yego uwo ninde ni Emmanuel ninde
umugeneralo uri kurwanira muri Tripoli Afrika yunze ubumwe nta ngamba yafata mu kugira ngo ibashe kurengera abo baturage barimo bararenganwa n'uwo muntu kandi ahohotera abaturage Afrika yunze ubumwe niyo numva yagira mu ruhare kugira ngo ibashe kurokora abo baturage muri rusange kuko ndumva koko izo ndwara nta kindi cyazihagari kutiriye kirahamwe kw'abaturage gishyirahamwe kwa Afrika tukareba icyateza imbere Afurika muri rusange murakoze n'ibirikaza Emmanuel Kigali mu Rwanda
murakoze Claude mwo mwunganira Frederic kuri uwo ico kibazo
cyane gose icyo nicyo nce kibazo nicyo cyumviro nyamukuru Afurika irakwiye kuva mu kuvuga amatangazo gusa suko CNN yavuze ariho Afurika ikwiye guca isohora itangazo suko barashe abantu Afurika ikwiye guca isohora itangazo kuko umwaka w'igihumbi 2017 ibiharo byerekanye yuko abantu baguye mu mazi bariko bagerageza kujabuka bagenda iburaya bari hagati y'ibihumbi 700 n'umuriyoni icyo cyonyine cyari gikwiye gukura Afurika hasi kavuga iti ibara riraguye bagatoye inyishu kandi baza uko nabivuze inyishu yihuta irakwiye gufata gushikwako kugira ngo aba bantu abanyafurika twumve neza yuko bari hanze y'ingwano yo muri Libya kubagumizayo kubaroha kandi bafata iyindi ngingo ituma abantu batinjira muri Libya muri kino gihe hanyuma badoshobore kuyugurura amahoro niyamara kugaruka
murakoze dufise Lydia rotwumva
wi ndabumva
irindi zina
mbo ni twaringanje venale niyo nkoresha
urihe
mazina yanje
urihe
eka kire
aho ni mu Rwanda
mu Rwanda
ufise ikibazo icyumviro shikiriza
ikibazo nabaza
yego
bo ikibazo nabana ko ari ubugome bakorera abo bimukira hanyuma ari ikibazo nabaza nti mbega none ko hari n'abaturage bagwa mu morera z'ibyo bitero biba byabaye ikosa rikosoza ibindi habaze umutumire nti mbega amareta atandukanye abo bimukira baba bakomotsemo ni gute baramba bajejwe gutongera ubunyagihugu bwabo ni ivyo basabaze
mu mwishure Frederic
ya ndondaguye Claude ibihugu byinshi abantu bavamwo ariko cyane cyane hariho Sudani tari kure cyane ya Libya hariho za Eritrea
za Somalia
ariko kandi ugasanga za Eritrea iratangaza ati abantu baze bariyerereza kuko bagenda ku mbibe za Ethiopia bagenda ku mbibe za Djibouti bagenda ku mbibe za Sudani kuko ntihameze neza hariho rero ibibazo by'umutekano uri muri ibyo bihugu mugabo
ikenshi mwene ivyo bibazo bivana hari ibazo by'umutekano bica bifatana ibibazo byo kuvyimibereho y'abanyagihugu hari ibazo byenge bitekwa n'ingorane za politike ugasanga rero ahanini abakuru b'ibihugu bo muri Afrika barafise uruhara runini iya gutorera umuti ibyo bibazo bituma abantu babo bahunga ni kuki abanyaburaya badahunga nkuko bagenda mu bindi bihugu kubera iki kandi ibibazo ibihugu byabo ni bitonya nk'iby'iwacu ni wacu bareho ibibazo bafite n'ibihugu binini ya mbw'abantu bagahunga bakavuga ati twebwe turomoze turahibye turagiye ni kibazo rero kijyanye no kumviriza abantu n'abantu nibemere baganire na bene wabo akumva abana bagiye abandi bagiye abandi bagiye bazi bati mbe ni kuki muduhunga hari iki uwo munyagihugu nta ubutegeka ntagume avuga ati oya jewe ndashaka ko bose banyumva umviriza abantu bawe uganire n'abantu bawe kino twagira dusabe abakuru b'ahugu banyafrika nibumvirize abantu babo bumvirize ingorane bafise ibyo badashoboye gutorera umuti bashire muri iyo miryango barimwo aho rero nibaza bari kubarakora ibintu byo mugabe igihe bavuga bati naka arashaka ubutegetsi nkanje nshaka none wemera demokarasi wemera ko ubutegetsi buharanirwa kandi mu mategeko wewe ukagenda ukavuga uti jewe ndiko ndakurikira ndafise ingenero twari igihugu cyanjye neza gusumba wewe ntutubona ko ari umwansi kubera icyo gihugu cyawe wowe uri kurategeka fici wawe nica abanyagihugu ibyo rero abanyagihugu abategetsi b'abanyafurika batarabyumva ngo bamenye ingene bakubwiza gutunganya ibihugu byabo bazokwama izo nduru nazo zibyara izindi nturu bitume isi by'ukuri ihungabana
okay reka tubandanye naho wewe Claude kenshi kibazo cyo gukumira bifatiye ku ibara ry'urukoba cyo no kwitarasizima mu gihe France ico n'abantu harabavuga ko ico kibazo kitazopfa kivuyeho mu gihe abanyafrika ubwabo batihesha agaciro cyangwa abategetsi badaha agaciro abanyagihugu babo dufatiye kuri abo bimukira ico kibazo menga ntikitaweho biboneka abavuga gucyo bavuga busema
ego cyane ngira ngo ikintu dukwiye kubwirana nuko mu gihugu cya Libya ni igihugu kirimo uwo muzi w'amacakubiri ahagaze ku rukoba bamwe bavuga yuko uwo bahagaze kuvyizegwa ni ukuvuga ku madini n'ibindi banabishyigikira ko mbere berekana yuko muri iyi migwi y'abimukira hari abagenda bahunga bavuye nko mu bihugu bitandukanye nk'akarorero Siriya abo muri Siriya baze bahungira muri Libya bikerekana neza yuko bobo bahabwa ubuhungiro bagafashwa na za ser ariko abava muri ibi bihugu twavuga biri munsi ya Sahara bobo niyo baca bagigwa abaja ibyo rero ni uko biri kandi icyo kibazo nyine kigaragara i Buraya mu gihe nkuko namaze kubivuga na Kadafi atarapfa naho yabafashije yagabanije umuvuduko w'abo bantu mu majambo yavuga warumva ayo macakubiri y'urukoba kuvuga ko nibagenda bakuzura uburaya bw'ibintu ku buraya bwirabura ifatana kandi n'aya majambo yavugwa n'umukuru w'igihugu cya Amerika avuga yuko Afurika na Haiti ababona nk'amazirantoki icyo kintu mu isi kiragaragara kiriho Afurika ikwiye kukimenya kandi ikamenya yuko kurekura abanyagihugu bayo bakagwa mu genki ahantu nk'aho batagira ubushobozi bukwiye bw'ukwiba ko ariho kubagurisha ibyo rero biraho nk'uko bivuze ntawe uzi ibyo ari bizohera byatanguye kuva kera naho isibandanya igerageza kubikora ko biraboneka neza yuko bi aba babimukira iyo bashitse bagurishijwe muri mu Butaliyano ubushakashatsi burerekana neza yuko bakoreshwa badahembwa kandi guverinoma y'u Butaliyano ikamera nk'ibirenza ku rugo rw'amazi kuko biba bigizwe na babizi mugabo akerekana ko batabizi duhagaze kuri ico nyine amashyirahamwe y'abanyaburaya aza gukora imigambi y'iterambere muri Afurika kenshi usanga ashitseyo acafata mareta akayafata miri ugasanga bagiranira amasezerano atuma leta ya Afrika igashobora gutera imbere niteze imbere abanyagihugu bayo ubutunzi bwa Afrika bugaca bugenda iburaya
urakoze
ari gutangura rero kamaka akanyabandi
yego nyarutse
byinshi mu mashiramwe aje y'ama minere n'ibindi icyo kibazo cha racisme kigenda mu madomene yose abanyafrika bakwiye kwifata kwa kibazo
ikomeye cyane urakoze ngaruke kuri Frederic bamvuga inyumvira president mushasha w'igihugu cha El Salvador San Salvador yani ko bavuga mu France Nayib Bukele mwarabonye isanamu yerekanywe ku isi cyane iteye agahinda y'umwe mu bimukira ava muri ico gihugu cha El Salvador yapfuye ari kumwe n'umwana wiwe basomye nturi mu ruzi Rio Grande rugabura ruri ku rubibe hagati ya America na Mexico uwo mu president yaremeye ati nikosa ryacu nikosa ry'igihugu canje abo bantu ntibahunga America bahunga igihugu canje bahunga iki hari ibibazo bariko barahunga ngaha bituma biroha nk'uwo muntu yapfuye iyo sanamu yate iteye agahinda ya kwirikiranijwe ku isi yose nikuki amareta muri Afrika togira nk'uko kubimukiraho muri Afrika
kubera ko ingene aba bategeka bumva ubutegetsi si kimwe ntibabisangiye bose muri Afrika udosanga harimo abakuru b'ibihugu by'ukuri bafise umutima ku banyagihugu babo badatoranya kuko ikihari nuko abanyafrika iyo bashite ku butegetsi baratoranya wewe turasangiye ubwoko wewe turasangiye intara wewe turasangiye idini wetu paragwanya mwe mwishamba ugasanga rero mu kugira ibyo uburiko uraryanisha abanyagihugu bawe byakunaniye gutegeka mutegekere bose cyubwo tereka ntegekere bake kuko uvuga uti aba bazo ibyo bazonsaba ndoshora kubironka bijya navyo bajya nabo basaba byinshi tabinura nka bintera ingorane reka nkoreshe politike yo guca abantu mwo kubiri mu bisanzwe uwo mu president wo muri Salvatore ategereye neza yuko ari intango y'ibibazo biriko biraba abo banyagihugu biyo ariko aragira ibibazo niwe ari intango yavyo yamaze gutegera ivyo abagira kire kandi arasaba imbabazi kandi abanyagihugu ntibereka gutanga imbabazi ikibazo rero ni n'ijyare bakuru b'ibihugu bazotegera ubwa mbere akamaro kabo ibyo basabwa igituma ari abakuru b'ibihugu n'ibufashe ubafashe by'ukuri abanyagihugu babo babimo bukene batwagwe neza hanyuma bafashe gutera imbere nta kindi basabwa ahubwo gutufashanya atereka ko nafashanyije na Amerika reka mfashanye n'abarusiya reka mfashanye n'abashinwa abazonshigikira muri anama ya Conseil de Securite aba bazomvugira hanyuma byonzo guma mpagaze atacumba bw'abanyagihugu bawe baguma bayangara baguma batotezwa gushikaho rero buryo muzi wa byose uhagaze ku bakuru b'ibihugu muri Afrika nibategere ico bari kandi ko bafite urupfunguruzo ko guheza ibibazo biri mwise na cyane cyane ubutunzi bwabo bakaguma iwabo bakagenda kuganira n'abanyaburaya bababwira bati ko mukeneye ibi bintu dufise nimuze twicare tuganire muzane wahinguriro muduhera akazi abantu bacu hanyuma mwigishe abantu bacu ubwo buhinga ejo gutyo zetu dufashanye gutera imbere twese bitugirira akamaro ako bamwe bagira amayeri akicisha abantu ku bwinshi kugira ngo ejo bazogende gutora ibyo bakeneye atacamira tutubwiza kubyiga neza kugira ngo gitwumvikane ingene isi yogira amahoro ejo ubundi tudafashe iyo nzira n'ubundi kiracagwaye
majambo make cyane hasigaye imisegonda mike cyane nikiye wo uvuga Claude Mukugara iminota n'imisegonda 20
ego cyane novuga yuko Afrika iri mu bibazo bidasanzwe itwigobotora mu ngaruka z'ubukoloni aho usanga abakuru b'ibihugu batwara ibihugu bavuye mu ngorane zidasanzwe batagira ishusho ikwiye y'ico bari n'ico bajejwe ico kibazo tuzogirigiye kinini cyane ariko ko ibazo biriko biravugwa kandi natwe
arakoze
kwagubu turiko turabona
ingorane akanya karaheze murakoze cyane abatumire bacu kuri radio ya America Frederic Mvuga inyuvira ya nonoso ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi Claude Ngundwa umuhinga mu vyerekeye gutorenyisha amatati n'intambara muri Chad tukato kuvuga ku magahinda k'ikibazo cabimukira abanyafrika tubashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi abahamagaye bagashikiza ivyimvura kwabaza ibibazo namwe mwese mwadukurikiranye tubatumye kubandanya mudukirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.